Nashaka nsome imirongo mikeyi muri no mpera y'indwi igitabo kiri ku mutima cyangwa mu byumviro byacu ni igitabo cyavugishwa n'Imana Yesaya. Nashaka nsubire nsome imirongo mikeyi muri Yesaya 44 mbere yuko dusenga. Yesaya 44 umurongo 44 Nkavuga ngo niko uragize umucunguzi wawe wakubumbye uhereye ukiri mu nda, ati ni jye uhoraho ndema byose, naguye ijuru ndumwe ngaranzura isi. Hari uwo twari kumwe, 26 45 ndaguza abanyabinyoma ndazihindura ubusa, abapfumu nkabateza ibisazi, nsubiza inyuma abanyabwenge, ubwenge bwabo nkabuhindura ubupfu. 46 nkomeza ijambo ry'umusavyi wanje, ngashitsa inama z'intumwa zanje. Uhoraho ahabwe icyubahiro. Twabyumvise muri kino gitondo ngo ntihazomvuga ibya Yerusalemu ntihazokongera guturika, n'iby'ibisagara by'Yudaya nti bizokubakwa, kandi nzovyutsa ahasenyutse haho. 47 mbarira idamba ni kama, kandi nzokamya inzuzi kujamwe. 8 mvuga ivyakuro nti numwungere wanje azoshyira ivyo ngomba vyose, nkavuga ivya Yerusalemu nti hazokubakwa, nkabarira urusengero nti itanguro ryawe rizoshigwaho. Aya n'amajambo meza y'Imana, kandi ivyo ibintu vyose Imana ivuga. Bakundwa b'indata n'abasiki bacu, igihe bishobora gufata uko tuba kingana kose, ivyo uhoravu ivyo Imana ivuga bizoshika. Kandi turashima kubona dushobora kwizera nk'abana, kandi tukanezererwa buri jambo ryose iryo Imana yacu yavuze. Kubw'ivyo dushaka kumushima no gushira hejuru izina ryiwe. Nabivuze mu ntango, turabona cyangwa mvuge nti turashima kubona ivyo Imana iriko irakora mu minsi yacu, kandi ivyo bitwongera bidutera intege, bikaduhumuriza, kandi bikadutera ivyizigiro ku buryo tudaheza ngo tubure gushira hejuru izina ryiwe. Duhaguruke rero dusengere twese hamwe, dusenge twese hamwe. Datozo turi mu ijuru, turagushimiye ubundi busha kuno muhingamo. Turongeye gushimira kubw'ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro. Turagushimiye kandi kubwa buri ndirimbo yose. Turagushimiye kubw'aya majambo yawe, ayo wewe umucunguzi wacu utubwiye. Wavuze kuva mu ntango kandi warashikije ibyo wavuze, uracyari kurakora nuno munsi kugira ngo ushitse ivyo akanwa kawe kera kavuze. Turagushimiye bivuye mu mutima, Mwami, kubw'amajambo yawe yimeza no kubw'amajambo yawe y'igiciro wadusigiye. Ntidushobora kubura guhesha icyubahiro izina ryawe no kuguhimbaza. Turagusavye bivuye mu mutima, Mwami, ngo uduhezagire kuno muhingamo. Hezagira mwene Data, ewe Mwami, nusuka ijambo ryawe cyane mu mutima wiwe no mu byumviro byiwe, kugira ngo dushobore kuryakira, Mwami, kandi dushobore kugizana n'imitima yacu yose. Mwami, turagushimiye kandi turaguhimbaza mu izina rya Yesu. Haleluya, amen. Turashimira Imana kuko iri hagati yacu, kubw'amajambo yayo no kubwo ibikorwa byayo, kubw'amajambo yose. Kandi nk'uko babishimangiye ko harachi imyaka bibihumbi ariko Imana ishinze ijisho ijambo ryayo kugira ngo ishore kurishitsa avugishwe n'Imana barabirondera barabisesa kugira ngo bamenye igihe cerekanano namwe mu yari muri bo igihe bavuga ibyo bintu byose kandi turashobora kandi muri kino gihe turashobora kubona ugushitswa kwavyo n'igihe gikiruta ibindi bihe byose murazi ukuno munsi muri kino gihugu tufise ari umunsi ukomeye wo guhitamwo kandi ndushobora kubura kubikora twebe nk'abantu bari mu gihugu kwibaza ibiri kubiraba tutire turaraba ibya politike tubwiza kwibaza ibiri kubiraba n'umubabaro mwinshi uca uza mu muntu iyo uri kuraraba ingene ibya politike bimeze na cyane cyane iyo wibajije kubyabaye haheze imyaka 50 nibindi bintu ibintu bimwe murabona ko bisa navyo ibintu byinshi urabona ko bisa n'ibyabaye icyo gihe ariko uko byomera kose cyari ikintu kimwe tuzi Imana izokwemera gusa ko habaho ibiri mu kugomba kwayo kandi izokwemera ko habaho ibintu bishobora gushika bihuye n'umugambi wayo yageneye kino gihe turashobora kumubwira ibyo twifuza mu masengesho ariko nisanze ndiko ndabwira ibintu bimwe umwami ndiko ndasenga mpeje gusenga ndavuga nti mwami ibyo navuze nafuye kwivugira ibyo nshaka gusa ariko wenda kuretse wewe ukore ibyo ushaka n'uzubikore igihe ushakiye niko naciye mvuga mpeje gusenga turashobora kuvuga ibyo twifuza ariko tuzi neza yuko ugomba kwimana ariko kuzoshitwa konyene sinzi niba abantu ba kera barabona muri rusange ibyo bari ko barakora nimba abantu bari bazi bari ko barakora yero twibajije kuvyabaye muri kino gihugu cyacu turashobora guca tunamika amaso tukagira isoni uno munsi dura abahasi tukagira isoni hanyuma uvugishwa n'Imana akaza akavuga ati ngo ikigira gatanu kimatane cya gitabo kibwirizwa gushika kandi abayuda babwirizwa kwicwa mbega ndeyo hindura ivyo bintu iyo twibaze yuko Hindenburg yaramvura ukuboko Adolf Hitler itariki 30 haheze imyaka 50 ubu nkaho amubwiye ati ndaguhaye uburenganzira mbe ndakwemereye byose ubikore imbere yuko n'amatora y'itariki 5 ntwara nte aba ntiyarazi ibyo ariko arakora yahaye ububasha umuntu mubi cyane umwicanyi hanyuma bacha baramutora kumugaragara itariki 5 ntwara 1953 mbega byagenze gute ijambo ry'Imana ryarashitse imbere y'amaso yacu turashobora kuvyibaza ku byo dushaka byose ariko twebwe nk'abana b'Imana dufise igikogwa kimwe icyo nacyo nicyo kwibaza tukarenga izi mbibe z'igihugu ariko tukaguma turi mu mbibe z'ijambo ry'Imana mu 32 namye nibaza yuko hari mu 33 ariko hari mu 32 igihe umwami yahishura mu gatabara namuko Franklin Delano Roosevelt mu mfunye abahora byandika bagaraga ngo ni de gusa ko azotogwa kandi ko Amerika izo kivuga kumugaragara yuko yinje mu ntambara n'Ubudagi sivyo gusa kandi ko Amerika izogira imyenda myinshi kandi ko kazo cyakaba karyo ko intambara y'isi yose yaduka twese twicaye hano dutangara kandi twari tuzi ko Imana ibyo bintu byose yari yabihishuriye uvugishwa n'Imana hariya hakujya yiba hariya hakujya kandi wari yaratowe mu ntango za munyonyo 32 yaciye ashigwaho ko ari mukuru wa Amerika itariki zine ntwara nte ashigwaho na Herbert Hoover byari byagenze gute amabanki yose yari yugawe byakozwe n'ibigira nkana maze ubutunzi bwose bucya buratibuka nimba babikoze nibigira nkana sinzi ariko uko biri kose rwabaye ugwitwazo ibuye ricarira tangura gutembagara kayise kisiga cyakarandikwa iherezo gy'ibihe ricarira tangura icyo gihe niho imana yahagurutse uvugishwa n'imana mwenda atamukundwa Branham na ubwiwe ntiyavuze gusa inkuru z'agakiza ariko nawe yarabyiboneye igice kinini cyabyo yarabyiboneye maze arashobora kuvuga abwira abantu b'Imana icyo gihe arababwira ati ivyo ababwira ivyo umwami ingingo umwami yari yafashe bice mu majambo yiwe ubwami bwo mu isi bwose butegerezwa kumvira Imana niwa ashyiraho abami niwa kuraho abami mbe murazi narahuye nuwahora atwara ubudagi Schmidt aza mayinga neza neza atanu naravuganye nawe yari yataye umutwe aravuga ati biraheze singishobora kubyihanganira singishobora kubandanya cyandibaza je ubwanje mukanya gato ndavuga nti Mbega nanjye novuga cyo kimwe nibi wavuze ngo n'uyu wavuze ngo biraheze sinshobora kubandanya ubwo nyene cyandibwira nti oya mwami oya mu gihe cyose bikiri ukugomba kwawe nditeguye kubandanya abanyepolitike baratogwa kandi mu nyuma bakankwa ariko iyo wahamagawe n'umwami abantu si bo bafite ijambo rya nyuma barashaka ukwemera cyangwa bakanka ibyo birabaraba barumviriza cyangwa ntibumvirize kimwe cyangwa ikindi uhoraho yabwiye uwavugishwa n'Imana Yeremiya ati genda ubabwire bakumvira bakumva batakumva ariko baze bamenye ko habaye uvugishwa n'Imana hagati yabo reka turaberere ukuntu ibintu bizogenda uko biri kose ikindi gice cy'inkuru z'igihe cy'iherezo bizoba tubibona ndatinya yuko ibintu byose byihuta kurusha uko byari bitekanijwe ariko Imana izo ibishinzi z'ico byose cyane cyane ishinzi jisho abantu bayo Imana izotumurikira kandi izotumenyesha ivyo tubwirizwa kumenya byose ubwo ndwo bushitsi bw'amanga bwanje inyuma y'uguhishurwa kugomba kwayo nyuma y'uguhishurwa kw'ijambo ryayo Imana ntizotugumiza mu mwiza ariko ibiriko biraba byose muri kino gihe izo tumurikira bice mu ijambo ryayo kandi biciye no kuri mwemu wayo twavyumvise mu ijambo ry'intangamarara haranditse hano muri Yesaya 44:26 haravuga ngo nkomeza ijambo ry'umusavyi wanje ngashitsa inama z'intumwa zanje n'Imana ishobora byose yaravuze kandi ihanze amaso ijambo ryayo naho iri myaka ibihumbi jana Imana ifashe ngo gukora ikintu runaka iragishitsa kugice cya 45 gice cya 45 isa 45 umurongo wa kabiri haravuga ngo iti nzoji imbere yawe kanda hari uduhogoro nzohasena nzomenagura inzugi z'imiringa nzovunagura ibihindizo by'ivyuma murongo wa gatatu haravuga ngo kandi nzoguhitunga rihishijwe mu mwiza n'ubutunzi bunyegejwe mu mico kugira ngo umenye ko ari jewe uhoraho nguhamagaye mu izina jewe Imana y'Abisirayeli turashobora kubana yabisoma hano ibi nivyo tuzomenyera yuko aha niho tumenyera yuko Imana ari Imana atari Imana iri kure Imana iri kure kandi murazi inshuro hari hafi nk'inshuro 600 niba abantu baraharuye neza babantu ijambo ryanditse muri Bibiliya ngo Imana y'Abisirayeli rivuga inshuro 600 Imana y'Abisirayeli biguma rivugwa nta na rimwe havugwa ngo Imana y'Abadagi cyangwa Imana y'Abafaransa ngo cyangwa Imana y'Abarusiya ngo cyangwa Imana y'Abanyamerika hama havugwa buri gihe ngo Imana y'Abisirayeli uku niko Imana y'Abisirayeli ivuze Imana yari ifatanye na Israeli kubwo kubugutora nywa kwa Aburahamu, Isaka na Yakobo, kandi yarabishingiye yagiye ku ruhande rwabo icika Imana y'Abisirayeli. Bakundwa, natwe yacitse Imana yacu muri Yesu Kristo umwami wacu. Imana yacu ni Imana yari kure cyane yacu cyane gose, ariko muri Kristo yatwegereye cyane icika Imana yacu, maze iravuga iti muzoba abantu banje nanje nzuba Imana yanyu, muzombera abahungu n'abakobwa. Ubucuti n'ubucuti, ubucuti hagati yacu nayo Imana yagiranye natwe, yagiranye na Aburahamu isezerano, iragemeza kuri Isaka kandi irishitsa muri Yakobo. Uko niko yatangaje inkuru z'agakiza kandi irazishitsa uko ibihe byagiye bikurikirana. Imana yitwararika gusa bajya bashobora kugiranira ubucuti nayo, kandi ubwo bucuti bushoboka gusa kuri bajya bamenye uguhishurwa kwayo muri Yesu Kristo umwana w'Imana. Murazi uko abantu benshi barondera Imana bakayirondera ahantu hose, kandi bakabivuga bariko baratwenga bakavuga ngo Imana iri hose, ngo Imana iri hishurira ahishaka ngo kandi kishurira ahantu hose. Ibyo bintu bivuzwe neza, ariko ikibazo ni iki gikurikira. Mbega ivyo nivyo, Imana ego iri hose, ivyo ni ukuri. Ariko tubwiza gutahura ikintu kimwe mu nkuru z'agakiza, igikuru si ukumenya ko Imana iri ahantu hose, ariko igikuru ni uguhura nayo nk'umwami wacu ku ruhande rwacu muri Yesu Kristo. Kuko muri Kristo niho Imana yigaragaje, kandi muri Kristo niho Imana yujuje n'abantu, abantu bari ku isi. Kandi biciye mu kwizera Yesu Kristo umwami wacu, niho dushobora gukizwa. Nicyo gituma dushobora kuvuga tuti mwami kandi Mana yanjye, atari kuvuga ngo umwami runaka cyangwa Imana runaka, ariko umwami wanjye n'Imana yanjye, umucunguzi wanjye, umukiza wanjye, umukiza wanjye, umwami wanjye, umwami wanjye, uwunkiza indwara. Imana yarashoboye kugiranira ubucuti n'abari ku isi igihe yacika umuntu muri Yesu Kristo umwami wacu, kandi kuva icyo gihe ntikiri kure, iri hafi yacu. Kandi turavye ibintu nk'uko Imana nayo ibibona, tubwirizwa kubona rimwe risa, tukabona isezerano Imana yagiranye natwe ku musaraba i Golgota, tukabibona uko riri, kandi tukamenya yuko ishobora byose izone uko biri kose izonesha. Utizera ivyo Imana yavuze abayigize umubeshe, niko vyanditswe. Kandi haranditswe kandi ngo Imana yonye nivuga ukuri n'abantu bose baba babeshi, Imana yonye ivuga ukuri. Kandi tubwirizwa gufata ingingo y'ivyo dushaka kwizera. Niba dushaka kwizera, niba dushaka kandi dushaka kwizera ibinyoma vy'umwansi, canke niba dushaka kwizera Imana ataco dukuye mu ijambo ry'Imana, rero uhoraho rero araduhamagara akatubwira ati ntutinye kuko nagucunguye, naguhamagaye izina, uri uwanje. Ni kangahe none tuzogeza ryari kusaba Imana ngo tuyisabe itugire inyegu yayo, kandi turi inyegu yayo kuva kera? Ni kangahe tuzogeza ryari gusaba Imana ngo itugirire ubuntu, kandi yaramaze kutugirira ubuntu kuva kera? Tuzogeza ryari guhindira kure igikorwa cyashikijwe cy'ubucunguzi, canke Bega turiteguye kwakira ivyo bintu kubw'ubuntu kugira ngo Imana ishobore kwishura iciye mu isengero ryacunguwe nk'uko yishuye nyene ubwayo mu mucunguzi. Umwami wacu yarigeze kuvuga ati ibikogwa nkora muzobikora namwe. Bakundwa, narabivuze kwa gatatu ushize, ugukira kwa wa mugabo yaramugaye ibirometero 40 uvuye i Tokyo vyarakomeje ukwizera kwanje ubundi busha. Umuntu kubwa ya bombe yategwa Hiroshima, kuvyavuye kuri ya bombe yatewe Hiroshima, yari yicaye hasi ntiyaragishoboye gutambuka. Byukuri yarababaje cyane urya muntu, ariko ntegezwa kubibabwira siko navyibaza, nta uruhara nabigizemwo, ntivyari bikenewe ko ndabyinji ndabigira mu ruhara. Icyo nabwirizwa gukora jewe kwari gukurikira uburongozi bwa mwe muyera, nkareka Imana yonyine ubwayo ikikorera. Ni kintu cyiza cyane iyo umuntu avuye mu nzira maze ukuboko kw'Imana kukaba hejuru yacu, maze tugashobora kubona ingene ukuboko kw'Imana kuriko kurakora kubw'umugisha n'agakiza k'abandi. Muri icyo gihe twebwe tuba tugifite dukora, ariko umwami niwe aba ariko arakora byose kubw'ubuntu bwiwe. Yesaya 55 umurongo wa kabiri ngo ntinzoja imbere yawe kandi ahari uduhogoro nzohasena, nzomeragura inzugi z'imiringa, nzovunagura ibihindizo by'ivyuma. Kandi umurongo wa gatatu ngo nzoguhitunga rihishijwe mu mwiza. Niko bimeze, ivyari binyegejwe, ivyo atamunwe yarabizi, ivyari bihishijwe, ariko mu misi y'iherezo vyarahishuwe, vyashizwe ahabona, vyaranyeguruwe kugira ngo dushobore twebe nk'abana b'Imana dushobore kujya manu yanyegejwe ijambo ry'Imana ryahishuwe, kugira ngo mu buryo bw'imwe dushobore gukomera, dushobore gutera tuje imbere. Kumbureko imbere ya mu minsi izahazobaho iminsi itaduhimbara, ariko vyose tubikora mu kwizera umwami wacu, kandi tukamureka wenyine agahitamwo inzira azoturongoramwo. Kandi niba umunsi umwe twoshikaho dupfa, tugapfira uwatanze ubugingo bwiwe ku bwacu, emwe coba ari ikintu gitera iteka abo bose bizera n'imitima yabo yose. Niba vyoba ngombwa yuko basozera igishinga ntaye cyabo kubw'izina ry'umwami, kuri jewe ibintu ntibyaguma uko biri uno munsi. Emwe ibyo bintu bibaye, icyo bari cyo kintu cyiza nshobora guha Imana mpejeje urugendo rwanje. Naho nyene nashaka kubaho gushika nzobona umunsi wizamugwa ntarapfa, nashaka kubona. Nibyo by'ukuri ndabyemera, niko bimeze, ariko Imana irabizi. Ntabwo banabuke imfise mu mutima wanje, kuko ndazi ko umucunguzi wanje ari muzima, kandi ndazi nkuko yazutse ava mu bapfuye, abo bose yapfiriye nabo bazozuka bave mu bapfuye, bazosa nawe kandi bazobona mu nyonga hiwe. Ubucunguzi ntibuva ku bintu bitoyi wewe ukora canke jewe nkoro, ariko biva ku gikorwa cy'Imana yacu cyashikijwe ku musaraba i Golgota. Kandi ntidushaka gufata minenegwe igikorwa cy'Imana. Nashaka gusoma muri make, kuko ndabona amaso yanjye niho aya ndongoye, kuko ino mirongo bisa naho ihuye naho ntari nabirondeye. Umurongo wa mbere uri muri Samueli wa mbere 16 wereka umurongo wa 14 hanyuma na cyane cyane umurongo wa 72. Oya murantunga ni mu ngoma atarisa mu ngoma 16 umurongo wa 14. Ngoma 16 umurongo wa 16 umurongo wa 14 haravugwa hano umurongo wa 14 ngo uwo niwe mana yacu amateka yiwe ari mwisi yose. 15 mwibuka isezerano yiwe imisi yose ijambo yashize muryibuke ukurungano rwanyu rugenda rukurikirana gushitsa ibihe igihumbi. Niryo sezerano yasezeranye na Aburahamu, indahiro yarahiye Isaka. 17 akayongera kuri Yakobo ayitsindagira ngo ibe icyagezo kuri Isirayeli ngo ibe isezerano ry'intahava. Ngo 17 tutegezwa gutahura rimwe bisa ko Imana ari yo kwizigirwa kandi kwizoguma ari yo kwizigirwa. Turavye muri kahise uno munsi turabona yuko turabona abisirayeli bagarutse iwabo mu nyuma y'imyaka myinshi. Imana yarabagaruye mu gihugu cyasezeranywe, bari barasezeranywe kubera ko yari yaragiraniye isezerano n'abajya abantu. Ibyabaye byose gushika kumera kwimera y'intambara ya kabiri y'isi yose byarakoze, aricyo byakoze kugira ngo imbibe, kugira ngo byose bishobore kugenda nk'uko byagenze gushika ku iherezo. Imana irazi byose kuturusha, izi byose kuturusha. Hame ya turabana gushika ku murongo wa 18 haravuga ngo akavuga ati ni wewe nzoha igihugu cy'i Kanani ngo kibe ishamvu mukubitiwe amabango. Ubu rero dusome murongo wa 22 ati nimukore kubona turabantu by'amavuta nimugira icyo mugira abavugishwa nanje. Muzobona yuko rino jambo ngo nimukore kubona abantu by'amavuta liranditswe gucya nyene muri Zaburi 105. Turaza gusoma Zaburi 105 umurongo wa 12. Umurongo wa 12 bari bakira abantu b'imparugwa, mbere bari bake cyane kandi ari nyabukira muri cyo bayerera bava mu ihanga bajya murindi, bava ku mwami umwe baza mu bundi bwoko. Ntiyakundira umuntu n'umwe kwabazingirikira mbere yahanya abami ababahora. Ati nimukore kubona rubantu by'amavuta nimugira icyo mugira abavugishwa nanje. Bakundwa abavugishwa n'Imana gusa, ahubwo abantu b'Imana bose barongogwa namwe muyera kubera ko bari barahawe biciye mu kwizera, bagahabwa ijambo ryahumetswe namwe. Dutegerezwa kandi turashobora kwitega yuko ishengero naryo rishigwa munsi y'uburongozi bwa mwemu yera ku iherezo ry'ibihe. Ishengero ryose rigashigwa munsi y'uburongozi bwa mwemu yera. Sukumenya gusa yuko Imana yari ifise uvugishwa nayo, kandi ko yavuze iciye muri we, kandi ko muvugishwa n'Imana yari afise ugusigwa amavuta. Ibyo ntibihagije kubimenya, birakwiye yuko dushikaho habaho guhuza hagati y'Imana n'abantu bayo. Kandi haranditswe ngo ukurobanuzwa amavuta kwiwe kuzobigisha byose. Yohana wa mbere murongo igice cya kabiri murongo 27 nibikenewe ko birirwa barabigisha, kuko ugusigwa amavuta kuzobigisha. Ibyo nibiki? Ujya mwemu yera nyene, kujya gusigwa amavuta nyene kwari kubavugishwa n'Imana, kwari ku mwami wacu, kwari ku ntumwa, kuri no kwishengero. Kujya gusigwa amavuta nyene kwari kuwavugishwa n'Imana, muri no minsi yiherezo kandi kujya gusiga amavuta nyene gutegerezwa kuba kandi kutegerezwa kuba kwishengero ryose akenshi mura nibaza kandi abenshi nabonye baravyibaza ko mwe Abrahamu yari umuvuga butumwa acecetse cyane atekereje cyane ngo ntiyakoze ibintu byinshi nk'abandi ngo yaguma havuga ubutumwa ngo aho abantu baba bari kubaragaragaza ibyo bashoboye bakagaragaza ukuntu bakomeye ariko naratahuye ko ibyamubaye ko ntibyari ibintu byo kwerekana ibyo umuntu ashoboye oya ariko kwa kugaragara k'ubushobozi bw'Imana n'ubutumwa bwerekana icyatumye Imana imurungika kandi Imana yari ikeneye umunwa umwe gusa kugira ngo ivugane n'abantu bayo. Ibyo bintu kumbure ko tuzosubira kubibona. Nimuzobona umuntu ari ngavuga ubutumwa yahezagiwe cyangwa ari karakoreshwa mu buryo budasanzwe. Oya. Abantu b'Imana Bosco bari bazokwegeranywa bazohamagagwa maze isezerano Imana yagiranye natwe igihe yatanga cya kimazi rijya n'isezerano rihoraho kandi bose barifite kumugabane. Musanzwe Abisirayeli iyo badasohoka nta sezerano na rimwe ryari gushoboka ryari gukogwa kuko none abantu bari Imana ari gushobora kugiranira n'abisezerano bari kuba bari hehe ariko bamaze gusohoka abantu bamaze gusohoka niho hashigwaho isezerano. Bakundwa, Imana ikirahamagara abantu kugira ngo basohoke irikirasohora abantu kugira ngo sukugira ngo ibarongore bajane mu bundi buja oya cyangwa ngo bajane mu bundi buja bw'ubyo bw'imwemu ariko iri kibasohora kugira ngo bashobore kwinjira mu mwidegembyo uva ku Mana w'abana b'Imana mwidegembyo wabo bose bavyagwa bavyawe n'Imana kandi bahamagariwe gusohoka. Turazi uko buri inyuma ya buri kanguro hama haboneka imigwi mishasha mu ntangi ikaba ari imigwi isanzwe hanyuma iyo migwi abantu bakayikoraniramwo hama iyo migwi nayo mu nyumiga igacika nk'ubusho byarabandanije birabandanya kandi rero kwiherezo nk'uko wavugishwa n'Imana avuga bose ukaza kwisanga bafungiwe mu busho bakavuga ukumva bariko baravuga nk'inuma binyegeje mwiyo imubwo busho mwiyo myobo. Ivyo none biki ivyo se nivyo muri kahise nta muntu afite uburenganzira guhera ubu inyuma y'umuhamagaro wo gusohoka wahawe ishengero ry'Imana nzima nta muntu numwe agifite uburenganzira bwo gufata abantu ngo abegeranize mu kantu kameze nk'agasho kugira ngo bagira abaja biwe ahubwo twasizwe munsi y'uburongozi bwa mwemu kandi kujya gusigwa amavuta nyine kwari kubavugishwa n'Imana kuzoba kuri abo bose bemeye ubutumwa bwavugishijwe kandi ntibagikeneye mwene data runaka yaba mwene data Frank cyangwa ngo aze ngo abwire ikintu cyangwa abagire icyo batahuje oya ntibigikenewe ugusobanukirwa cyane umuco uva ku Mana umanuka uvuye mu ijuru igihe ijambo ry'Imana ariko riravugwa kandi ijambo ry'Imana twararibwiwe twebwe twese bivuye mu kanwa k'umuntu yahamagawe kandi nta gukekeranya dufite kuri ibyo bintu. Imana yavuganye n'abantu bayo iyo nyine ubwayo biciye mu kanwa kuwavugishwa nayo. Niba twibajije ku butumwa yavuze ngo ikimenyetso cyangwa tukibaza ku bundi butumwa bwinshi turazi ibivugwa muri bya butumwa, icya mbere hariho amaraso, hanyuma mwemu, hanyuma ubugingo, ubuzima. Bigica biza ubugingo bugacabuza ku ishengero ryacunguwe n'amaraso. amaraso y'Imana, ishengero y'Imana ryahamagawe kugira ngo rihabwe ubugingo namwe mu Imana amanuka kugira ngo ahe ubugingo bw'Imana iryo shengero. Bakundwa, twarabishimangiye ko amaraso ijambo namwemu esichoma ibyo bintu uko ari bitatu bigashigwa hagati na hagati mu butumwa abantu bavuga akaba ari byo abantu bavuga ku butumwa muri ico gihe Imana izokora ku byatana kimwe tubura nibangahe muri twebwe bashobora kwizera yuko Imana izosoza igikwa cyayo nibangahe bashobora kwizera yuko Imana yonyene ubwayo izosoza igikorwa kumwe na wewe ntakundi vyogenda. Niba tutagumye twicaye ku matwi yacu mu gihe muri imyaka yose iheze, ariko Imana ikaba yaratugiriye ubuntu bwo kumva ijambo ryayo muri ico gihe, rero ukwizera kuzima kubwirizwa kuvuka muri twebwe, kuko ijambo ry'Imana ryo ni rizima. Imana ni nzima kandi ishengero naryo nyene ni ishengero rizima. Yesu Kristo niwe mutwe kandi n'umutwe muzima, kandi ntihashobora kubaho ingingo zapfuye ziri ku mutwe muzima, ntibishoboka, ntibizigera bibaho. Bakundwa, uko biri kose ibintu byiza kandi bikomeye biri imbere, uko biri kose, kandi imvugo ndakunda kuyikoresha ngo uko biri kose biracaza biri imbere. Haleluya, icubahiro, ishimwe bibi by'Imana yacu. Nashaka gusozera, ariko Imana yo ntisozera. Ndiko ndavuga ntirikira sozera uno munsi, ariko izosozera igihe nicashira. Kandi turashimira Imana kubona twarumvise ijwi ry'inzamba y'Imana, inzamba y'Imana muri ino minsi y'iherezo. Turashimira Imana kubona twarumvise ubutumwa bwiza buhoraho, kandi kirushirije kubona dushobora kubutwara gusha ku mpera z'isi. Arikara ikirasemerera ibwira abantu ngo nimureke abantu banje basohoke bagende kugira ngo bashobore kunkorera. Ntituri hano kugira ngo dusubire, ntituri hano kugira ngo dushobore kwinjira kandi mwibohero, ariko turi hano kugira ngo dushobore gukorera umwami turi nk'umukuku cyangwa umugwi w'abantu bacunguwe bagarukanywe bagira ubuntu n'Imana yacu. Nibangahe bashoboye gufata mu kwizera bagacakira ivyabaye ku bwacu i Golgota? N'igikorwa cy'Imana, n'igikorwa cy'ubucunguzi. Umwami wacu yaravuze ati byose birarangiye, urupfu na wa mugwanizi kuzimu byose byaraneshejwe. Yesu Kristo yagizwe icyaha ku bwacu kugira ngo natwe muri we dushobore gucika ugoroka kw'Imana. Bikorino bakabigisha gatanu murongo mirongo na rimwe, yigize umwana w'umuntu kugira ngo dushobore gucika abana b'Imana. Yafashe umubiri upfa, yambaye umubiri upfa hano muri inosi kugira ngo dushobore kuva mu mubiri wo ngaha ku isi tuzoshobore kwambara ukudapfa. Ubucunguzi ni ikintu gikomeye cyane, kandi gikomeye cyane cy'ubushobozi. Nta mwe yari akeneye gufasha Imana, nta numwe akeneye kuyifasha. Igikenewe gusa ni ukumva ijwi ry'inzamba, maze tuvuge tuti Mana yanje esikunda gushimira kubona nshobora kuvyumva n'aya matwi yanje abiri. Narumvise ijwi ry'inzamba, ndabigushimiye. Inyishu yawe niyo nyishu yanje uno munsi, ndavyemeye mukwizera. Kandi muzobona ko nitwabikora gutyo, tukabigira ibintu byacu, Imana izoshobora kwigaragaza mu buzima bwacu. Nitwabyumva gusa mu butumwa hanyuma tukatuvyibagira, ivyo birashobora gucira iruhande yacu birengana. ariko nitwabyumva kandi tugaza tuzi imbere y'imyonga z'Imana mu masengesho muri cyo gihe Imana izoha ubuzima ijambo ry'Imana twumvise mutima wawe no mutima wanje iryo twakiriye mu kwizera maze ikiza n'ubuzima busha ubugingo busha mu bugingo bwawe no mu bugingo bwanje kandi muri impera yinga twabwirizwa nibaza ko twabwirizwa gushimira Imana n'umwami wacu bivuye byina muri twebwe kuruta uko twigeze kubikora tukamushimira kubw'ivyo yadukoreye vyose amen.